nzamba
nzambi rasamirana
amakuru makuru makuru yaranze irundo
Niriwe chanye mwaramutse cyuti bagenzi baragiye nzamba gateka kawe turabaye ikaze murano makuru 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 yaranze inondwi mukaba mugiye kuyashikirizwa na jewe Beni Xerakana
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tuyahere muyavugwa mu gisata cy'amagara y'abantu urucanco bikiza cy'umugera wa corona rugiye kuba itegeko ku muntu wese yipfuza gufata urugendo ruje mu bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko EAC byamenyeshejwe na Christophe Bazivamwo umunyamabanga mukuru w'igisata cy'abikorera ibyabo mu karere ka Afrika y'ubuseruko hari kuri uyu wa kane mwihanishwa rigira kane ibihingurirwa mu Burundi ubwo butumwa busa n'ubutashimishije leta y'igitega idonido na haure nkengurutse
Umunyamabanga mukuru mu gisata kiraba abikorera ivyabo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko amenyesha ko gupimwa ntutogwe umugera wa COVID-19 kugira ufate urugendo bitagikwiye muri kino gihe Christophe Bazivamwo ati azogera igihe aho abantu bose bashaka gufata ingendo babanza gucandagwa kugira ibijanye no guhanahana ibidandazwa bigende neza muri kino gihe cha COVID
Now cases are increased.
No munsi turabona ko ibitigiri by'abantu ba COVID biguma bigabanuka mu bihugu bigize umuryango naho rugero atari runini. Twarafashe ingingo ibuza abantu mu minsi iri imbere kugira ingendo mu bihugu bigize umuryango baticandagishije. Turazi neza ko kugira umuntu ajabu ku mipaka asabwa kuba yarapimwe ntatorwa umugera ariko hazongera igihe aho umuntu atahawe rwa rukingo rwa COVID-19 kujabuka umupaka bitazoba vyemewe turashigikira ibijanye no guhanahana ibidandazwa ariko muri kazoza abazoba bemerewe kubikora bazoba bafise uburenganzira bita passe sanitaire bihabwa umuryango w'abari muri Afrika y'ubuseruko kugira dushike kuri iyo ngingo twarakoranye n'abaserukira kandi barungitswe n'ibihugu bigizwe n'umuryango harimo mu Burundi
ibyashikirijwe na Christophe Bazivamwo bisa n'ibitashimishije abategetsi b'u Burundi umushikiranganje wa mbere arengiye mu bunyoni amenyesha ko bidakwiye ko umuryango wa Afrika y'ubuseruko uhonyanga uburenganzira bw'abanyagihugu mu gusaba ibibuza abantu uburenganzira bwabo bwo kwidegembya
ubutumwa tubuhaye umuryango wa Afrika y'ubuseruko dusaba ko izo nzego z'uruja n'uruza mu bihugu bigize uyu muryango zo kubahiriza uburenganzira bw'abanyagihugu ahubwo bagaha ikibanza ingingo ziza zisahiriza ukwikingira ikiza cya COVID-19 hamwe no guteza imbere ibijyanye no gushyigikira amahinguriro mu bijyanye no guhanahana ibidandazwa ibyo bisaba kudasubiza inyuma ibikorwa canke kubera intambamyi abajabuka imbibe mu bijyanye no gukora akazi kabo hamwe n'uburenganzira muri rusange n'ubuzima bw'abanyagihugu
aux libertés et à la vie en général des citoyens.
Gushika no munsi abategetsi b'u Burundi niberekwa guhimiriza no gucandaga abarundi mu kivunga bakaba bamenyesha ko ingaruka zizoshikira abazokwiteza ugo rushinge rukinga COVID-19 zitazobazwa leta.
Kubwo muhinga mu bijanye n'amagara y'abantu kome ko nakuze asigura ko iyo nyifato y'abategetsi mu Burundi inigira mu menshi abanyagihugu bazofatirwa ingingo yo kudatembera mu karere kome ko nakuze atera kama abanyepolitike n'abari mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike gusenyera ku mugozi umwe mu gukebura leta kugira ikingira abanyagihugu kome ko nakuze
ugiye kubiraba ama leta niyaje imbere agafasha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu n'imigu yashizweho ku rwego rw'igihugu ku ntara hose kugira ngo agwanye icyo kintu ni ukuvuga umuntu yo kwirinda hako aja kwivuza niko tubizi rero kurinda kwigereza ko abanyagihugu bariko barapfa nk'ifu y'imijira kandi injanjo zarabonetse uburundi nabwo budafise ukundi kuntu kugaragara mu bushakashatsi no mu bumenyi kugira ngo bakingire abanyagihugu babo murumva yuko ari ibintu bijanye n'ibindi biri inyuma y'ibyo tuzi by'ubushakashatsi cyangwa byo kwa muganga rero ikizokurikira nuko nkuko East Africa Community hezije kubivuga n'ibindi bihugu byarabivuze mbere n'ibindi bizobivuga ejo ibihugu bitagiye mu muganda wo gukingiza abanyagihugu babo bizohava bifatirwa ingamba haba mu gusohoka igihugu haba mu guhanahana ibidandazwa haba mbere no guhabwa imfashanyo kuko ntibazobabererekanye ko bari ko bafasha mu bafashanya n'ibindi bihugu kugwanya ico kiza ruhonyanganda hanyuma ikindi cyo nuko cyashani kibabaje nuko hariho nabo bantu bapfa kandi bitari bikerewe batari gupfa hakabagwara bakaja mu bitaro batari kugwara kandi bari gukingirwa rero urumva hariho agahaze kanini nukuri ico gihugu cyari gikwiye ko aba kwita komunote internationale no kuvuga amakungu haba abo muri societe civile no kuvuga abo bagwanira agateka ka muntu abo bagwanira inyungu z'abanyagihugu n'igihugu no kuvuga imigambwe yose abihebeye imana abantu bose bishize hamwe bari bakwiye kungurunani bakabaza neza ico iyo leta yoba igamije mu gukingira koko abanyagihugu bacu kuri ico kiza ruhonyanganda nkuko ibindi bihugu biriko birabigira.
Inzamba
muri politike n'ubutungane twagarutse kuvyashikirijwe n'umukuru w'igihugu aho yavuga ko amakosa akogwa n'abacamanza mu bikorwa bajejwe ari mu biteza umutekano muke mu Burundi ibyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri uyu wa 24 Myandagaro igihe yahura n'abaserukira abandi mu gisata c'ubutungane umukuru w'igihugu yagabishije abo bacamanza ko bovavanura n'ingeso y'ibiturire no kudindiza imanza
jewe inama nayikoranije kuko nuko avanye ngo umugabo ngo bose aziba tebajamo jewe nashyize urwego numva kabisa yuko ndofuma njaho mu isoko nkarira bose bambona mpeje kuri ya gatanu
abacamanza batari mu kare mu gihugu bigenda gute umurundi asigaye yanka kugira akore project ntiyemera avuga ati ndazi ko baca bayiyiba kandi nta wuntunganiriza none ndabihebye none icyo gihugu kizotera imbere gute muzoronka imiduga mukoresha gute muzoronka se ntare mukoreramo gute mu gihe mudashaka igihugu gitera imbere
ubutungane mu Burundi buriho dusaba amategeko yose buriho kandi butunganije neza tubuze abacamanza ngo urubanza rwa marukukira wiganje ngo udafise amahera horonde iyo banganya amahera naho ucawikwa muri banki ngo urarura bukavuga uti jewa bakaguha amahera bakinyuje mu ngiro runyegeze cyo nafashe ingingo ndavuga nti iyi myidoga abenegihugu tuyitorere umuti
uno munsi bari babizeye barabaderetse ngo muzice none mwase kuzica abenegihugu bazoza bavuga bati tuviremo tuzicire natwe amarira yabo yarashikiriye ndavuga imbere yuko ndira reka mbaze gende ndirire imbere yabo nina sagari wa rumura shigongwe nzota mheba ana shigongwe mwenyumkila niko ndalizi mbele yae ha shigongwe mwenyumkila niko ndalizi mbele yae mwenye sase wa rumi
ayo majambo yatumye abatari bake bagira icyo bashikiriza umukuru w'igihugu c'u Burundi akwiye kureka kwiriza ayingona avuga ko ubucamanza bukora nabi kuko leta yiwe ifisemo uruhara bushikirizwa na Vitali Nshimirimana yahoze arongoye sendika y'abacamanza Simabu ahavuga ko ku ruhande rw'abacamanza bafashwe nabi kuko hibonekeza akarenganyo gafatiye ku bintu byinshi nayo ku ruhande rwa leta bafise ishavu kuko batevye bakabona yuko ubucamanza bw'u Burundi gukora nabi kuko hariho abagwiza tunga badashobora kuzana imitahe yabo kuko ubwo rwego rudakora neza umvirize umushingwa manza Vitali Nshimirimana
rivuye kukungene basanze bafashwe kukungene umugo wabo usanze utunganijwe kukungene bafise umwiheburo ujanye na kazoza kukungene wanashaka batari bake muri bo barenganywa haba mu kuduzwa mapete haba mu gushingwa mabanga haba mbere n'umugukurwa kuko birirwa barakurwa agasa kisaki bivuye ku kintu kitaboneka neza kugwego nago gw'umukuru w'igihugu hamwe na leta naho nyene hariho umwiheburo hariho ishavu litewe nuko batebye bakabona yuko ugwego gw'ubucamanza mu gihugu cy'u Burundi rukora nabi ku buryo byagize ingaruka ku mpande zose z'igihugu harimo no kubyerekeye abagwiza tunga batagishobora kwizigira yuko boza n'imitahe yabo mu gihugu cy'u Burundi kubera yuko atarutungane bahaziga hanyuma kandi leta yarategiramenya yuko hari abacamanza benshi bajye biturire bagapfungira abantu busa bakanyaga abanyagihugu hanyuma bagacimanza zangondagonde ibyo rero ntawo bideha iyo byazananye harazwi niyo CNDD-FDD yashinze amabanga abatariyo baguma muri ibyo bibanza n'uno munsi niho bari abo bantu barabazi uwo mushikiranganje w'ubutungane bamwe barakoranye abandi basanzeho abandi arabazi nta kintu na kimwe ayobewe kandi arafise ububasha bwo kubahindura akabashira mu bindi bibanza cyanye bakanabakura mu mwuga yatangurane nimwe biteye mugabo kubera yuko abo bashi bizigiye aribo baje imbere mu bikorwa by'umugambwe CNDD-FDD aribo bashuhura ngo fatanaka uri babasenere uri bamwe mu mashira hamwe uri babanyamakuru uri banaka bajya kunyagwa leta biraheza bikayizazanira ingene baheza kubatuma kurenganya abanyagihugu baheza kubatuma gutosekaza gateka kazi na muntu hanyuma kubacyo bagaruka bana babuze kujya biturire kandi bazi yuko babahemba inica ntikize rero umukuru w'igihugu nareke kwiriza ayingona agende yicare barazi bigaba barazi bagira ibiturire hanyuma babahane hakurikijwe amategeko
na Frederic bamvuga inyumvira yahoze arongoye urunani Sefora Rusha akaba yahoze ari nicegera cy'umukuru w'igihugu ahanura umukuru w'igihugu Evariste guhagarara amagabo agafata ingingo nk'umukuru w'igihugu ibyo nabyo ngo birasaba gutandukanya ibya politike n'inzego akongera agaha ubwigenge inzego z'igihugu imbere yo gusozera amwe mu makuru yaranze ino ndwi ibikorwa byo kubungabunga amahoro n'umutekano w'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika mu gihugu cya Somalia amisome buzorangirana n'uyu mwaka w'2021 byamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri inyuma y'inama yabaye hagati y'intumwa z'umugwi wo kubungabunga amahoro n'umutekano mu ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe n'abategetsi b'igihugu cya Somalia abasirikare b'u Burundi bari muri benshi bagize inteko za misome kuva mu mwaka w'2007 ibyo bikorwa hakaba hari benshi bavuga ko bizanye nira amafaranga agaciro atari make igihugu cy'u Burundi inkuru tubaza haure nkengurutse
ubumwe bwa Afrika n'igihugu cya Somalia barateye umukono ku masezerano y'ingene umutekano w'ico gihugu uzoga umutungegwa inyuma y'isozegwa ry'ibikorwa by'inteko za misome ivyo navyo bikaba bitegekanijwe ko bizohagarara mu mpera z'uyu mwaka w'2021 ayo masezerano yatewe ko igikumo inyuma y'inama yabereye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Somalia i Mogadishu inama bivugwa ko yabaye mu mwiherero iyo nama yamaze iminsi ibiri ikaba yari yatanguye ku wa 19 uku kwezi k'umunani mu itangazo ryasohowe no mu mugwi wo kubungabunga amahoro n'umutekano w'ubumwe bwa Afrika umupfasoni Fiona Lortan arongoye by'imfatakibanza ico gisata ya Addis Ababa muri Ethiopie ari nawe yaserukiye ubumwe bwa Afrika i Mogadishu avuga ko bavuganye kukungene amisome yosubirizwa inyuma yo kurangiza ikiringo cayo muri Kigarama uyu mwaka ikindi bashimikiye ko barerekanye ko hagikenewe muri Somalia ingufu n'abasirikare bava mu bindi bihugu mu gufasha kw'abasirikare n'izindi nzego z'ico gihugu cya Somalia zoshobora ubwazo kwicungerera umutekano w'ico gihugu tubibutse ko amisome yatangujwe n'ubumwe bwa Afrika mu mwaka w'2007 irimwo abasirikare bakomoka mu bihugu bitandukanye bya Afrika n'u Burundi burimwo Burundi muri kino gihe bukaba bufiseyo inteko zirenga gato 4,000 igikorwa cyo kugarukana amahoro mu gihugu cya Somalia Burundi bukaba bugikamisha amafaranga y'agaciro na cyane cyane mu gihe bwari bwafatiwe ibihano mu by'ubutunzi n'ubumwe bwa Buraya
arakoze haure nkengurutse ni hano duciye dusozerera ano makuru yaranze ino ndwi turabike banuye naho ubutaha
Zamba, Zambira Samirana.
makuru yaranze inundu.